Iyi mumviriza ni Radio Ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika yumvikanira kuri FM 104.3 mu Rwanda. Mu Burundi mutwumvira ku mirongo migufi ya shortwave ku metero 19.22. Turabana mu kije nshuti turi kumwe kuri mikro muri kumwe nanje Fidel Niyongabo. Ni umwanya w'ikiganiro muri Isanga.
Muri Isanga ni ikiganiro cy'Ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'Ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara y'Inga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala, Uganda.
Gende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru.
Muri leta ya Colorado, leta zunze ubumwe za Amerika.
Mbanje kuramutsa abatumire mwadutumiriye.
Nawe turagutumiye. Kurikira Ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
Igihuhusi ana giherutse kugiramira akarere ko muri Afrika yo mu bumanuko ishyirahamwe ONU ryatangaje ko mu bihugu bya Madagascar, Mozambique na Malawi igihuhusi ana giherutse kuharangwa cyageramiye abantu ibihumbi n'ibihumbi gituma imyuzure ikwiragira n'ibintu bitari bike vyononekara muri ivyo bihugu. Abantu batari bake bahasiga ubuzima, abandi barakomereka. Iryo shyirahamwe rimenyesha ko ico gihuhusi cerekana ko ikibazo c'ihindagurika ry'ibihe atari agaseseshwa rumuri. Akarere ko muri Afrika mu bumanuko karageramiwe inshuro zitari nke n'ibihuhusi bikomeye mu myaka ya vuba. Vyarasambuye amazu, amabarabara, ibiraro n'ivyimburwa vyongera bituma abantu batari bake bava mu zabo. Abahinga bavuga ko ibihuhusi bitera vyongereza inguvu kandi biba kenshi kurushiriza mu gihe amazi mu mabahari atera ashuha bitewe n'ihindagurika ry'ibihe. Ingaruka z'ihindagurika ry'ibihe ziribonekeza mu buryo butandukanye no mu bindi bice by'umugabane wa Afrika, nk'imvura nyinshi igwa kenshi igasenyura amazu, imisozi n'inyubako nk'amabarabara n'ibiraro, abantu bakasiga ubuzima canke bakava mu zabo. Ziribonekeza kandi biciye mu bindi bimenyetso nk'uruzuba rwinshi rugiramira ivyimburwa n'ibitungwa mu bihugu bitari bike. Niki ibihugu byo muri Afrika ubwavyo vyokora mu buryo bwihutirwa kugira bigabanye izo ngaruka mbi zihindagurika ry'ibihe bitabanje kuzera ku mfashanyo zitanzwe n'amakungu. Ni mu kiganiro muri Sanga. Twatumiye Jado Nkurunziza aharanira ibidukikije, yari yitavye ikoraniro mpuzamakungu ku ihindagurika ry'ibihe mu gisagara cya Glasgow muri Ecosse mu mwaka urangiye w'ibihumbi 2021. Yaraharonkeye agashimwe ku mukangara w'akarorero ku bijanye no guharanira ibidukikije ku mwaka w'ibihumbi 2021. Twatumiye kandi ntituramuronka ku murongo muri uwu mwanya dufise Jado, uwundi mutumire ntituramushobora kumuronka ku murongo. Jado ndabaramukije.
Mahoro neza umumenyeshamakuru.
Iki kibazo c'ihindagurika ry'ibihe umuntu afatiye kuri iki gihuhusi giheruka kubica bigacika mu karere ko muri Afurika mu bumanuko kigihuhusi ana, ico gihuhusi mwakibonye gute?
Ego nababwira yuko bibabaje, ahubwo mfashe kano kanya kugira sabe abashikare n'ico kiza kubabwira pole. Ama ikintu gikomeye cyane ni uko zotubera icirwa twebwe nk'abanyafurika bo muri Afurika y'ubuseruko, kuko twarikunze dukunda iby'iwacu mugabo twibagira ibyo twita ngo si iby'iwanje cyangwa si iby'iwacu mugabo ugasanga mu nyuma biragarutse biratubera iby'iwacu kuko biba byadusindikaje.
Hanyuma witegereje abitegereje ibintu baravuga ko ari ikimenyetso c'ingaruka zihindagurika ry'ibihe, niko mubibona?
Ego inda ukagibiye iva kuri negligence kuvuga ku kutitaho ibyo twategeka kwitaho iyo hinduka gibiheriza aruko abantu bigize sinda bibazo mu bijanye no gukunda ibidukikije naco gituma umuntu wese ahari ahagendera aho yiga ahakorera ahantu hose atembera mbe nato bari mu gihugu ciwe ahantu hose aciye abona akantu katagenda neza ntadavuge ngo ntibindaba ahubwo azovuge ati reka ngira ico nkora kuri uno mwanya kuko ntagikoze ejo nzusigara ndicuza cyangwa abandi babi impande yabo badusigara baricuza mugabo bagize icyo dukora kuri uno mwanya tukabona yuko ikintu kiriko kirashaka kononekara hama tukagikora kugira tugisubire mu nzira nziza byo bari byiza gusumba baravuga ngo ibi n'ibindaba ngo nibikogwe n'amareta cyangwa nibikogwe n'abarongozi navuga yuko tuvuze ko bituraba biba byiza cyane kuko biraturaba kandi tukaba turiko dufasha twebwe tuba turiko twifasha bwa mbere tuba turiko dufasha abatonya bacu tuba turiko dufasha abana tuzo kwibaruka n'abuzukuru bacu kugira baduhe muri rya sinziza yasi idafise indagurika ry'ibihe navuga yuko indagurika ry'ibihe ni ikintu twese twotegereza kuba twitwararika tukavuga tuti iki ntagikoze ejo nivyahinduka byosanga bimpindukireho kandi nivyo ndosigara ndicuza.
Tugaruke ku koraniro wari wagiyemwo witavye kuhindagurika ry'ibihe gishyirahamwe mpuzamakungu ryabereye mu gisagara cya Glasgow mu gihugu cya Ecosse mu mwaka urangiye w'2021 witegereje ibyahavugiwe nashaka mubanze mubwire n'abatwumviriza mwaraharonkeye agashimwe mwitegereje ibyahavugiwe mubona ubu hari ikintu kiriko kiraja mu bikorwa cyanke ni mihango yama itangwa ntishigwe mu bikorwa
murakoze cyane mumbaje ikibazo gikomeye cyane kinkora mutima nagomba ndababwire birababaje cyane birababaje kuko uri kuraraba haheze amezi abiri agomba akwire arabura iminsi mu Kenya iyo koraniro ribaye i Glasgow muri Ecosse mugo uri kuraraba mu gihe cy'ikiganiro cyangwa mu gihe cy'ikoraniro abantu baba bashushe imitwe abantu baba ariko barakora cyane abantu baba bakorajyana ibyumviro bikomeye cyane mugabo hageze bavuye muri rya koraniro kacuraba ku rubuga kacuraba aho baba kacuraba aho batwara ugacuraba aho bakorera kacuraba none yampinduka bya byumviro ya madesizo yafatwa none ko tubona ko ata hinduka iriko turiko turabona naco gituma biryoshe kuko biraryoshe cyane kuko kugwaruka rwaje ruva mu mingi itandukanye twese turafise aho duhurida ibikogwa kwagize muradi yuko ngurukana ku uruga ngurukana bumenyi donc uhinga ngurukana bumenyi sikayi biri ku isi yose kandi bisigaye bifasha mu iterambere bababwira yuko kugwaruka twese twahuri hariya twese uno munsi turafise aho duhuriza ibikorwa tuba tuko turakora mu bihugu tuba turimo nobabwira yuko nshima cyane ndashima kandi biraryoshe kubona ugwaruka rwo rufuga ruti twebwe ntitwishinge abo baza bicara bambaye amakoti baguma bavuga gusa ibyumviro badashyira mu ngiro mugabo natwe ko aritwe tuzobisinzikaramwo reka tugire icyo dukoze uno munsi ndashima ugaruka rwo muri Kenya ndashima ugaruka rwo muri Malawi ndashima ugaruka rwo muri Togo rwo muri Zimbabwe rwo muri South Africa rwo muri rwo mu Rwanda rwo mu Buganda rwo muri Tanzania natwe rwo mu Burundi twahagurutse kandi mu guhaguruka kwacu badushigikira cyane badushigikire imbere ni heza kandi tuzobikora mugabo nagomba kuri kote igihugu cy'iwacu nagomba shimira uburongozi bw'igihugu cyacu kuko muri tayo cyane gukingira ibidukikije no guhindagurika gibiye kuko hari ibikorwa byinshi ndikomora mu kubona ibikorwa byinshi kuva mu kwezi kwa 12 hari ibikorwa byinshi byo gukingira imiso bitambaye na leta yacu yasigeho umugambi witwa ewe Burundi urambaye no babwira yuko twebwe kuri Rwanda rw'iwacu igihugu cyacu turashima kandi tugashimira n'uburongozi duhereye kuri nyine icubaye mukuru w'igihugu cyacu General Major Valiston ndayishimiye bahagurutse amanatwe ugwaruka turi nyuma yabo kandi turiko turakora ijoro n'umutaga
tubandanye
yuko sabwe
yego tubandanye turaza kubigaruka ko nk'ubwo ruhara rw'abakiri bato turaza kubigaruka ko kubijanye no gufata ya mbere kubijanye ni impurikizi zihindagurika ry'ibihe Emmanuel niyo yabikoze turamuronse ku murongo wa telefone uratwumva Emmanuel
yego ndabomba cyane
Emmanuel niyo yabikoze ayoboye umugambi Greening Burundi ujeje gukingira ibidukikije mu Burundi yatowe kuba umwe mu mikangara yo muri Afrika ijana yabaye imboneza mu bijanye no gukingira ibidukikije mu mwaka wa 2020 ushire ubu 2022 akaba yarabironkye agashimwe yaronse kandi agashimwe kitwa Mary Robinson Award ku mwaka urangiye 2021 kitirwe Mary Robinson yigeze kuba president w'igihugu cya Ireland ntihenze Emmanuel uri mu Budagi muri iki gihe
ego cyane ni hasanzwe ndi murakoze kandi koma kano kanya mukantumira
turako turavuga ku mukurikizi hindagurika ry'ibihe mu ntaravye igihuhusi anagiherutse kubica bigacika mu karere ko muri Afrika mu mwanuko ico gihuhusi kubganye murabona ko kuba kitabaye ni cyambere muri ako karere ko ibi ataragaseseshwa muri ko ihindagurika ry'ibihe inkurikizi zavyo ziko ziribonekeza kubganye
ihindagurika ry'ibihe ziko ziribonekeza cyane hano kuri nosi dusanzwe turiko ariko ibyo byose biva kuri twebwe nyene abe abanyagihugu bose bo ku isi nitwe dutuma ibyo bibazo bibandanya biba rero urabona nko muri za Mozambique za Malawi rijya ntiryari bibaye ijya mbere kuko uravye biherutse byo mu 2019 hariho n'ibyigeze kuba mu 2015 muri Mozambique aho abantu barenga ijana bapfuye hariho n'ibyabaye mu 2020 abantu barenga amajana 8 barasiga ubuzima bivanye na bijya bihuhuti nyene rero nicyo gituma turiko turateba n'ahandi ho hatageze igikorwa tuzosanga twese usange turahuye n'ibibazo cyo gituma namagarira uwo ari we wese kugira icyo akoze kugira ibibazo turiko turahura nabyo bitore kunyinshi
ariko hari nk'abavuga ati ibintu nk'ivyo byama byashitse sikuvuga ko ibintu byayanzaye mu bijanye n'ihindagurika ry'ibihe bakavuga ko mu mateka y'isi hamye haba ibintu nk'ivyo ibihuhusi imvura nyinshi uruzuba abavuga gucyo mubabwira gute
abavuga ko nuko babona uko bagerageje kuraba muri iyo myaka bavuga barabona ko hari itandukanyo rikomeye cyane kuko ubu onye cyo turiko turabona ni ikintu bita dérèglement climatique hariho ibibazo by'indagurika ry'ibihe bikomeye cyane zibonekeza ugerageje mu karere iwacu turabona hose ibibazo byaba byabaye yaba iby'imyuzurira yaba iby'ubushuhe bwiyongera urabibona neza yuko ihindagurika ry'ibihe ari agaseseshwa rumuri biriho kandi bitegereza gutorerwa inyishu na twebwe nyine
Nuruhe ruhara ubona abakiri bato bafise nkamwebwe muri iyo mikangara mwabiyongeye n'udushimwe nuruhe ruhara mubona bafise gushobora gukangurira abantu gufata ico kibazo ntibagifate miminenego
icambere nuko abajejwe ibisaka bitandukanye bisanzwe ari byo bifata ingingo bakwiye gushira izo ngingo bakunda gushiraho mu ngiro kugira ibibazo turiko turahura nabyo bitorerwe inyisha no kubwira nk'akarorero ibintu by'amasezerano nk'ibyo oya bya Paris agreement cyane ibitandukanye biza ari nk'inyishu y'ibidukikije bidashyirwa mu ngiro si ibintu bibaye mbona bya COP mu Bwongereza ni ibintu byatanguye kuva kera. Nk'akarorero hariho amasezerano yabereye Stockholm aho bariko barabira hamwe ibyokorwa bikuru mikuru ku bijyanye no gukingira ibidukikije, ariko ibyo bize ko ibyo bari biyumviriye ko bishobora kujyaho ntibyigeze bishyirwa mu ngiro kugira bikurikizwe. Ariko tubandanya twizera ibintu birashobora guhinduka, twebwe nyine se dushobora kuvuga duti ibyabaye byarabaye dutegereza kudakije kugira dukingire inosi yacu. Tubandanya ibungabunga.
Tuzo ku mirongo ya telefone dufise Ruhamya Ali, uratwumva?
Ndabumva.
Uri he Ruhamya?
Kigali ahitwa Kibaza paka.
Ufise ikibazo ubaza batumire canke icyumviro shikiriza?
Nibi igitekerezo baze kutubwira ukuntu babyumva. Urabona nk'iyo mihanda isenyuka bitewe n'ibiza cyangwa bitewe n'ibiza. Ndabona baba nta nyigo baba bayikoreye. Ndavuga nka hano muri Afurika iwacu. Urasanga umuntu bamuhaye minisiteri y'ibikorwa remezo, sinzi ukuntu tuza kubivuga mu Kirundi kugira ngo byumvikane. Ibikorwa remezo noneho basoma minisiteri ayobora, ugasanga ibyo bintu byigeze abyigaho na gatoya. Ndabikubwira nk'umwenjeniyeri, umuhanda yari kubaka akawubaka nyine bitewe n'amata aho bamuhaye gusa akajya aho ngaho guno kugenzura akagenzura, ariko ntazi icyakozwe kuva hasi kugera hejuru. Ntazi igikorwa muri make ni kugendera mu kigare cyangwa kugendera ku bandi tukatera aya mazu nayo asenyuka cyangwa atwarwa n'iyi myaka. Amazu nayo asenyuka bitewe n'iki? Abubatse abashinzwe abayenjeniyeri muri iyo rejo ubundi bakurikirana ngo bamenye ngo ikije ikiniki nini n'ubujyanye proje dusaba icyangombwa cyo kubaka, yagakwiye kukubwira ngo iyi proje irashoboka cyangwa ntishoboka. Ariko twebwe tujya gutanga turashushanya cyangwa dushushanya inzu kubaka dushyireho uburambe, ngizamara igihe kingana iki n'iki, kizaramba bikurikije n'iki bitewe n'ibikoresho kandi nanone bazagera gute bazakoresha. Rero numva abo babatumirwa bagiye batumira ba enjeniyeri bakabasobanurira nyirizina byimbitsweho ibijyanye n'ibyo bazi, bakagenda basobanurirana kugira ngo twirinde ibitugeraho impfu z'abantu, kuko inzu igwiriye abantu haba harimo iki? Haba harimo kubura abantu n'ibindi byinshi byinshi cyane.
Murakoze.
Ikigaruka twajya twungurana ibitekerezo bigiye gukorwa.
Murakoze.
Nkumva ari icyo gitekerezo ndanatanga. Murakoze nawe.
Turagushimiye Ruhamya Ali. Jato Nkurunziza, wibaza iki ku cyumviro gishyikirijwe na Ruhamya Ali?
Mbabarire cyane kuko ndawumva neza. Sinumvise, sinatahuye ikibazo yabajije cyangwa interano y'iyo, kuko niko ndabyumva nabi.
Yavuze kubona nk'i amabarabara ngo asenyagurika n'ibiraro ibintu byose bijanye n'inyubako ari amazu, mu gihe iki kibazo cy'ihindagurika ry'ibihe kiriko gitera ciyongera. Yari karabaza nimba hari ukuntu nk'abajejwe ibintu byo kubaka canke ubushikiranganje bwajejwe ibintu by'inyubako nk'amabarabara, ibiraro n'amazu, ngo kuba ugerageza kuraba bakagerageza kubaka ivyo bintu bijanye no kugene ibintu bigenda birahindagurika, ngo nk'aba engineer bakabishiramwo ishaka ntibabifate minenegwe kubera ngo batavyubatse neza muri ibi bihe ihindagurika ry'ibihe n'inkurikizi zitera ziyongera, ko bizogira ingaruka mbi cyane mu gihe ivyo bishitse.
Murakoze cyane. Ibindi ndabyumvise nkamba nagomba ndababwire yuko kubaka ahantu hegereye inzuzi cyangwa hegereye ibiyaga cyangwa ahantu hegereye utuzi duto duto, nababwira yuko hari amategeko bijyana nabyo, hari amategeko bijyana nabyo, kuko nko mu gihugu cy'iwacu ku nkengera z'ikiyaga Tanganyika hariho amametero utubakako uvuye ku mazi gushika aho bubaka. Hama bwo kunyengera z'inzuzi ari umunzuzi atubwe nkaho sande tuba hafi yaho tuba haruzi gutwa nahangwa ngo ruzi nahangwa kugira ubake impande y'ubwo ruzi hariho imetero utarenza nubabwira yuko hama mukubaka apa yo kubaka ku nzuzi cyangwa kunyengera z'inzuzi cyangwa ku biyaga nagomba ndabwire mu bindi bihugu hariho imigambi myinshi bihugu biteye imbere ari nk'u Bushinwa cyangwa ibindi bihugu biteye imbere hariho inyubakwa bijyanye n'ibi bihe turimo tugezemwo novuga yuko bubaka amazu y'amagorofa kandi hasi bakaba bubatse ibintu bikomeye cyane kuko kubaka inzu ifite amanivo ashika nko 30, 40, 50 birasaba yuko hasi hariya kuri fondasiyo uba wubatse neza cyane mugabo nagomba ndavuge yuko izo bisaba uburyo bwinshi mu gihe ibihugu byacu bitaragira uburyo bwinshi bisaba yuko twakurikiza ajya amategeko aba yashyizweho na leta yo kutubaka kuri diyametero zibujijwe kunyengera z'inzu no kubaka kuri diyametero zibujijwe kunyengera y'ibiyaga
kuko
iyo uzirengeje usigara uricuza iyo ibyo biyimbuka y'ibihe bishyitse kuko bubaka bisunze ibyo byo gukingira ibidukikije no n'ihindagurika ry'ibihe hama imvura nayo iguye ikagwa ari nyinshi ibyo ntibyahinduka ry'ibihe ni umuntu nari kontorora mugabo hariho ibikorwa tuba dukwiye kujya turakora imbere hariho nk'imisozi usanga ya itambaye ugasanga imisozi iragaragara iyo imvura iguye ya misozi ya mama y'imvura akubita hasi akacabandanya amanuka mugabo iyo imvura iguye hariho ibiti biri kurya
turaza kubigaruka ko ego turaza kubigaruka ko mu intambwe zofatwa muri ibi bihe kugira ngo bigerageze kugabanya ingaruka zihindagurika ry'ibihe turaza kubigaruka ko reka tufise Anselme ngenda ku mana ku murongo wa telefone uratwumva
ndabumvikana kwijana
uri he Anselme
mubanza muri musitati mu Burundi
ufise ikibazo icyimbiro ushikiriza
bo no guterera mbisangwe nk'intererano yanjye umuntu niwe yatumije byose bibaho ngiye kwihindagurika ry'ibihe turabye ko n'ibidukikije ntibyubahirijwe mukigute umuntu arashoboye gufata n'igitara kiritakakiririka cyose icyo gihe umuntu aba munsi y'aho hantu ashobora kugira ingorane akarorero nk'abantu batakubaka ahegereye inkengera z'uruzi ntiyiyumvire no ku buzima bwiwe ibyo bishobora kugira ingaruka ku buzima bwiwe ubwa mbere wenyine naho rero usanga hariho amareta usanga ashyigikira abantu ugasanga ntabirabye ko ingaruka usanga n'ubundi zigarutse kuri leta kubera nk'akarorero nk'umuntu atakubaka hambavu y'uruzi cyangwa hambavu y'ikiyaga ikiyaga kikuzura kubera bivuye kuri ry'ahindagurika ry'ibihe batemye ibiti hariya imvura ijyana umuvuzi muremure ihegeje kugwa ni uko bwa cyakiyaga kikuzura abantu barashira akandi karorero n'amasosiyete yagiye aguyira kubera amasosiyete uko aguyira aduva ibyuka bikagenda konona igisenge mu kirere icyo gisenge rero kimaze kononekara ko n'imvura igenda igwa ifise umuvuzi nk'ubu tugiye kuraba imvura isange igwa naho iba ari nkeya uca usange ifise ingufu nyinshi kubera iki ibyo bidukikije bitubahirijwe icyo nubona rero amareta yarakwiye guhagurukira ikibazo kubera bagifata minenerwa hazajya hari imisozi isigara isitagurika ariyo yisitagura yonyine ubona turamaze kubona ahantu henshi usanga ari nk'umusozi w'amabuye ugahongoroka wose kubera iki bawumaze ko ibiti bihakikije kugira bigabanye iki umuvuduko w'iyo mvura nino nk'akarora mu Burundi baragerageza kuvuga ati dutere ibiti uga nawe babikera siko bicibwa bini maniyeri novuga bingana wera umuntu arashoboye kwicira igitara cy'ibiti kirimo nk'ibiti amajana atanu agacikiriye umunsi umwe none uwo munsi yari yateye ibiti amajana atanu yumva nubundi ingorane zo zije zigaruka kuri wa muntu agiye kunyana umuntu rero niwe ibi byose biriko biraba yatewe n'umuntu niwe ngaruka kandi w'ibyo bintu byose yari intererano yanje.
Turabashimiye, murakoze Anselm.
Namwe murakoze.
Ku murongo wa telefone kandi utwakwiye ni Frederic Ntirampeba. Uratwumva Frederic?
Ndabumva neza cyane.
Uri he Frederic?
Ndabumva.
Uhamagaye uri he?
Merere igitibwenda na muntara ya Gitega.
Ikibazo icyumviro?
Ni kibazo kanini ya nashaka kubaza umuhinga ati ko bavuga yuko ari gutera ibiti kugira ngo bakomeze amashyamba, ariko ugasanga mu mahimirizo amareta bariko arakora atwigisha kurima kijambere, hama kandi tutibagiye n'amahinguriro. Ugasha usanga ayo mahinguriro rero bashaka kuyajyana mu misozi, aho usanga amahinguriro menshi akenera ibiti. Hari uburyo buhari bwo gukora amahinguriro masha amahinguriro yo ku buryo bwa none adakenera kwenona ibidukikije, ko mbona nibi iye n'imicatsi zo mu mahinguriro yo mw'ibi bihugu bikiri bito bikiri mu nzira y'amajyambere bitaratera imbere, usanga imicafu ya bakurayo yose baterera mu nzuzi, ugasha usanga ni bya bindi nyine hari biguma bizana ingorane. Ikibazo canje cari ico, murakoze. No
kwa mwanya wabandi. Murakoze, turabashimiye. Emmanuel niyo yabikoze mu mwishura Frederic.
Ego, murakoze cyane. Yabajije ku kibazo kijyanye n'ibintu bijyanye no ukuntu bahimiriza gutera ibiti, ibiti bahimiriza no kurima kijambere. Nibyo ubwoko bw'ibiti, hariho ubwoko bw'ibiti bwagenewe mu mashamba n'ubwoko bw'ibiti bwagenewe ahantu hari indimo, izo bita les arbres agroforestiers bishobora kubana n'indimo atakibazo. Rero mu gihe ariko uri kurarima urashobora kubiteramo umwimbu ukavaho ukaba mwiza cyane, kuko ariho bimwe nk'abahinga bagenze kubiraba muri izo biti ubwo bwoko bana n'indimo bitanga n'ifumbire. Bo ku kibazo kijyanye n'amahinguriro, amahinguriro nizo ari mu bituma kirebona kubuza byabyuka biza bihungabanya ikirere, bigatuma bwa bushuhe buba byinshi. Rero yabajije ati hariho uburyo bwoshoboka kugira amahinguriro ashobore gukora atonona igisenge cyangwa atonona ibidukikije. Buriho cyane ko ubuhinga butaratera imbere muri ibyo bihugu byacu, aho usanga amahinguriro agikoresha bya biti, agikoresha za nkwi biza bigabanya bya biti bikaza byongera bigabanya bituma habaho bya byuka. Rero hari uburyo bwo gukoresha imishwara y'izuba cyangwa uburyo bwo gukoresha umuyaga kuri ajya amashyiga cyangwa ibiki biza bisaba umuriro bashobora gusubiriza. Nuko ibihugu byacu urumva ntibirashika kuriyongera, ariko niyo dutera kuja nk'ababishoboye bobikora kugira babandanye babungabunga bya bidukikije. Ngiye kuri ico nyene, hariho amasezerano n'amasezerano ajyanye n'ukuntu bobungabunga ibidukikije yabaye yabereye muri Kenya mu 2019 hari mu kwezi kwa gatatu, aho habayeho ine ni nka solisiyo n'amategeko yari yateguwe ni inama yari yateguwe n'ishyirahamwe rigezwe ibidukikije muri Nations Unies, aho habayeho uko amasosiyete cyangwa amahinguriro yokora yisunze kubungabunga ibidukikije, hakabaho ini production consommation durable kugeza mu mwaka w'2025, ariko uri kuraraba urabona yuko bitubahirizwa mu bijyanye no gukingira ikirere.
Urakoze, tubandanye iki kiganiro turiko tuvuga ku byerekeye ihindagurika ry'ibihe. Umuntu afatiye ku gihugu si anagiheruka ubica bigacika mu karere ko muri Afrika mu bunuko. Abatumire ni Jadon Nkurunziza haranira ibidukikije yari yitavye ikoraniro mpuzamakungu ku ihindagurika ry'ibihe mu gisagara ca Glasgow muri Ecosse mu mwaka urangiye w'2021. yaraharonkiye agashimwe kumukangara wa kororero kubijanye no guharanira ibidukikije ku mwaka urangiye 2021. Twatumye kandi Emmanuel niyo yabikoze ayoboye umugambi Green in Burundi ujeje ko gukingira ibidukikije mu Burundi yatowe kuba umwe mu mikangara muri Afrika ijana yabaye imboneza ubijanye no gukingira ibidukikije mu mwaka urangiye 2021 ushire 2022. Hanyuma muravye ikoraniro riheruka rya Glasgow muri Ecosse ivyapfundikiwe imihango yatanzwe imbere yuko haba muri uyu mwaka mu mpera z'uyu mwaka haba irindi koraniro mu gihugu ca Misiri hari ikintu ndagito mubona kubijanye ni ivyari vyemewe biriko birashigwa mu bikogwa canke ni ya mihango iguma itangwa y'abanyapolitike jado
ego nuko mayivuze gusha kuri no saha kuri twebwe tuba dukurikirana ibintu hafi bavuga yuko ibyo bemeye ataco kiko kirakugwa cyane baguma bashira umuyango nyene ko bizokugwa bizokugwa mugabo uko nabibabwiye twebwe nkigwaruka nitwovyemera ko baguma batubwira ngo tuzobikora tuzobikora kandi Imana yaduhaye ingufu, Imana yaduhaye ivyumviro, kwiyumvira, Imana yaduhaye kuba dufise amaboko abiri n'ubwenge, hama twebwe mu Rwanda twavuze tukireka ibyo tuba dushoboye n'ingufu z'iwacu tuzobikore, ibyo tuzaba dushoboye n'ibyumviro n'ubwenge bw'iwacu tuzobikore, hama turabe ibyo bakeneye uburyo naho turabe kugenda dushobora kugeranya uburyo bwo kugwaruka tuva mu bihugu bitandukanye tujye turakora aho tuba turi igihugu kugira tudukube turi muri ya majambo y'ababyeyi bacu cyangwa y'abanyapolitiki ngo tuzobikora 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 hama tuzobikora kandi hari ibintu bimwe bimwe biba ariko birononekara nacyo gituma nababwiye ko nshima cyane intambwe ugwaruka go na cyane cyane go muri Afurika ugeze ko kuko rwarahagurutse ruvuga tuti nitwo guma turi mu majambo turi mu majambo ahubwo nituje mu bikorwa hama tuze turahana ibyumviro ico udashoboye usabe intererano bwanza ari mu kindi gihugu iki kintu cananiye fasha kugira ngira ico ngoze mu gihugu cyanje cy'amavukiro nababwira yuko ibikorwa biko birakogwa atwebwe turi ku kivi ibyo tuzobatumira kugira ngo urabe ibikorwa tuko turakora tuko turagira amaprogramme yo gutera ibiti dufasha umugambi w'urudurambaye twebwe kugwaruka turiko turabikora kambwiye gucaca u Burundi nagomba ndababwire ko muri Kenya mu Rwanda muri Tanzania ugwaruka guhagurutse nago nyene uriko rurakora ibikorwa bitandukanye kandi fashika nukanya kugira tubashimire nacyo bituma twebwe kugwaruka nizoguma turi mu majambo ahubwo ntituzovuga amajambo gusa tuzoguma dusaba ayo majambo aje mu bikogwa
yego Emmanuel nawe kubavuga ko ugwaruka atabubasha rufise bwo gushobora guhindura ibintu na rufise iryo shaka rufise n'ivyo vyiyumviro n'umutima ugushobora kugerageza guhangana ni inkurikizi zihindagurika ry'ibihe akavuga ko kumbure abakiri bato bafise inzozi nyinshi cyane zishobora kuba zirengeje urugero ivyo no kwita mu gifaransa ko taba realiste kuri ico kibazo abavuga gutyo mwo babwira ngo iki
ugerageje kuraba kugwaruka mu Burundi bakunda kuvuga ngo ni Burundi gate ariko kuri ino saha tuvugana ntituri Burundi bwejo ahubwo turi kubona munsi kuko twashoboye kugira icyo dukoze kugira duhindure ibitakozwe bishyirwe mu ngiro rero ndagerageza kuraba rimwe na rimwe urwaruka ruriko rurakora ku kivi ariko nubwo turi ku kivi turakwiye gushyigikirwa turakwiye gushyigikirwa n'abo onya basanzwe ari abayobozi bacu bihugu byacu ndetse ibyo bashyize mu ngiro bumvikanye ko bikajya mu ngiro kuko bitagiye mu ngiro usanga ingaruka mbi zigaruka kuri twebwe ndetse n'abenegihugu rero nicyo gituma inya byose bijya mu masezerano bijya mu maki urabona neza ko bidashyirwa mu ngiro nicyo gituma nk'ubu onya nokubwira ko hariho icyombero muri bino bihugu bya Buraya bari bazanye yuko bafata ibintu by'ama combustible biduze ibyuka babishyire ngo mu bitaza bihungabanya ikirere ariko ubushyize harabayeho imyerekano babirwanya bavuga ati turabyanse urwaruka rwarahagutse ruravuga ruti turabyanse yuko mubandanya mwonona isi yacu mubandanya muhunga rero harimo ibiza biva kuri abanyene batuganza ugasanga ibyo bumvikanye ko bariko barabirenga ko ntibariko barabishyira mu ngiro no kubwira ibintu by'amasezerano hariho amasezerano yigeze gushyirwaho mu 2018 iyo bise pacte mondiale pour environnement aho hariho ibyo bavuga bati umuntu uwo ari we wese cyane uganza umuguverina ategerezwa kugira icyo akoze kuri inoti yacu kugira ibungabungwe tuyikingire ariko ibyo byose biherera hehe biherera mu mvugo biherera mu nyandiko ntibishyirwa mu ngiro rero twebwe urwaruka ni twebwe tubona ingaruka zizotugaruka ko mu myaka iza ni twebwe tuzoba turi abaganza b'inoti bo muri kazoza tutegerezwa guhera uno munsi tubungabunga inoti kugira tuyikingire nko mu ishyirahamwe nsanzwe ndayongoye Green League Burundi ibikorwa birabandanya twarashyizeho
turaza kugaruka turabigaruka ko turaza kugigaruka ko Emmanuel turabigaruka ko turabashimiye radio ijwi rya Amerika i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda
banywanyi b'ijwi rya Amerika uretse kutwumvira ku mirongo ya FM ku mirongo migufi ya shortwaves kuri Facebook na internet mushobora kutwumva biciye ku matelefone yanyu ngendanwa kuba twumva muri Tanzania muhamagara ku nimero guteranya kabiri gatanu gatanu kane rimwe rimwe kabiri ubusa rimwe ubusa gatandatu icenda abatwumva muri Kenya namwe mugahamagara kuri guteranya kabiri gatanu kane kabiri ubusa gatanu kabiri icenda gatatu kabiri icenda kane kuri mwe mutwumva muherereye muri Amerika muhamagara kuri guteranya rimwe gatatu gatanu rimwe icenda 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 gatanu rimwe umunani gatanu ijwi rya Amerika ryongeye kubashimira kuba mudahengeshanya kuryumviriza ijwi rya Amerika ni radio yanyu
radio ijwi rya Amerika mu kiganiro muri sanga reka tugaruke ku mirongo ya telefone dubise Desire Nyandwi uratwumva
ego turabumva
Desire uhamagaye uri he
ndi mu ntara y'ikirundo muri kotse y'ubusanzwe
mu Burundi ubise kibazo bazaba batire kanke yumvira ushikirize
yewe se kibazo nasanze
muduge kwijambo
eh so tsamuka batu be madutumiriye ama tikazo na rifisi ije kuri nite ndagurika gihe none ke n'ikitsi Afrika ishobora gukora kane cyane n'ari mwari basigwa n'izo ngaruka kugira gikirere n'igihe gikwiye kintu bushobora gukora kugira ngo babigwanye icyo bihe so ama ikintu cyane cyane kubaza none kubera ikijya cyo mu bazungu cyo biteye imbere ndagurika gikirere cyane cyane byari bituruka cyane cyane kabari ibihugu bikije byo mu bazungu
murakoze
Yego
mwa mwishura Emmanuel
murakoze cyane yabajije ikibazo avuga ati icyo Afrika yashobora gukora kugira turwanye iryo hindagurika ry'ibihe icya mbere na mbere ni uko abayobozi ba Afrika bajya hamwe bakajya inama n'ingingo bagashyira mu ngiro ibikorwa biza bibungabunga ibidukikije kuko ugerageje kuraba na ni wacu mu gihugu cyacu cy'u Burundi urabona neza yuko hariho ibitagenda neza nko mujyanye no kubungabunga ibidukikije cyane cyane abenegihugu ntibazi neza icyaricyo akamaro k'ibidukikije ni nacyo gituma bumvise umuwatazi kiyombera avuga ati hariho nk'utema ibiti amajana atanu babitema batazi ingaruka mbi izogaruka mu nyuma rero muri icyo gihe umuntu wese umunyagihugu wese arakwiye kugira kumenya yuko gukingira ibidukikije aba ariko ategura ejo hiwe heza ejo h'umuryango wiwe heza n'igihugu cyiwe rero abayobozi bo muri afurika boshyiramo ingufu bo mu bihugu byacu bagashyiramo ingufu ishaka baka ibijyanye no kumenyesha aho baganze yuko gukingira ibidukikije ari igikorwa cya buri wese bakabyitwararika rero niyo mpamvu nari nshaka gushyikiriza kino onya yuko twebwe nk'akarere mu Burundi mu myaka mirongo itatu yaheze aho icyo bita couverture forestière ni nko kuvuga ibintu by'amashyamba byarasinzikajwe ibice birenga mirongo itanu rero ugaragaje kubigaba nk'ibyo urumva yuko habayeho ukutitaho kwa gukingira ibidukikije ukutitaho bya biti rero ingaruka mbi bariko barazibona ubu nko mu ntara ya Bubanza mvukamwo mu myaka yahera mu kurima ntabyo kwirirwa barakoresha umwavu ariko uno munsi uwo ari we wese agiye kurima kugira azoronke umwimbu ashyirayo umwavu ariko urumva yuko isi yacyitutse uburyohe bwaraheze ibyo byose byavuye kuri bande kuri twebwe nyine dukwiye kugira icyo dukoze kugira duhindure ingendo tumenye yuko gukingira ibidukikije ubu ukingiye wewe aho muri kumwe ndetse n'igihugu cyawe ndetse n'isi yose hama yavuze ati ibihugu bitunze nibyo bikunze nibyo abona uko byaba bihungabanya ibidukikije inganda mu bihugu byacu nta bintu by'amahinguriro by'inganda byinshi usanga bihari bishobora konona ikirere bikaduza bya byuka biza bihungabanya ibidukikije rero ibi bihugu nyine nibyo biri imbere cyane mu guhungabanya ibidukikije biciye muri ibyo bikorwa basanzwe bakora nk'aya magaze asanzwe yonona ikirere kuko hariho amagaze bavuga yuko ariyo ari responsable mu konona ikirere ndetse n'inoti yacu kandi baravuga ati ikirere cyononekaye n'umuyaga umuyaga nta mupaka ugira uno bibereye aha biraguruka birahanahantu ugasanga biku isi yose na twebwe turakigiriwe ikibazo kirageze iwacu rero nibyo biri imbere cyane mu guhungabanya ibidukikije na twebwe iwacu turabifitemo uruhare
urakoze tugaruke ku mirongo ya telefone Yves Ndayikeza ari ku murongo wa telefone uratwumva
yego ndabumva
uhamagaye urihe Yves
jona chaka gutera icyumviro kuri ibyo by'ihindagurika ry'ikirere kuri ibyabaye muri Mozambique na Madagascar
muduge ku ijambo
icyo mbona ikintu kiba kirabitera cyane murabona yuko leta y'i developpe arizo ziko zikoze amadega anafrike bafite amahinguriro aproduza icyo nokwita nk'ishyano uburobyi kuri afurika bobo bakora ku nyungu zabo mugabo byose banakomeza ino muri afurika bakaza bakiba n'ubutayino bakajya kubukoresha iwabo rero ikintu kimwe hoba amasezerano hagati y'amakontina kuko ubu bihugu harimo ibihugu biba bikoyizamo bagashingiranira bagashyiraho n'ibihano bakaraba yuko ayo mahinguriro yose atanga yuko yorohereza isi kuko abanyafurika tugiye kwisanga ahubwo twanahonye twese twabonye uko ibintu ariko baragira abanyaburayi n'abanyaziya ni ibintu biteye isoni abashinwa bitwa ko bakunda afurika abarusiya bitwa ko bakunda afurika mugabo ibintu bakora usanga kuko igihe korona yatangura baravuze yuko ari ibya mbere babonye ikirere cyo mu bushinwa babonye hejuru uca wumva yuko isi yahebye kandi ihonwa na twebwe ikiremwa muntu niko gusa abanyafurika twese tugira ubusa ni barabe rero bashira amategeko nako mara numva manama yabaye y'ubukingira ikirere bashika kuki kumwaka baravota amabize sinzi ko bari gukina no gukina bari kwakinisha Afrika ariko gumugwa mu ngorane gito rero ikintu kimwe nirashira amasezerano bareke kwicanya Afrika bobaze kuko muri Espanye nageze gukurikirana umwana yigeze kugira manifestasiyo ari umwe avuga ati uno munsi turiho mugabe zo nk'ibyo turiho kubera ibintu tuba turabwiye ni ukuri bagerageze basomerere ndabona vo ntacyo tari kirakora ahubwo icyo kinakwiye gushyigikiraho kuko uno munsi turiho tujya turiko tujya uburozi ebyiri tujya turiho
murakoze turabashimiye Eva kuti yumvira cyanyu
yego nawe ndashimiye cyane
Jado aravuze Eve ko ayo manama aba manama mpuza makungu kuhindagurika y'ibihe ngo bashika kuki basaba ngo kohoje amasezerano amasezerano arafatwa ni vya cyakibazo nababaza arashigwa mu bikogwa ayo masezerano iyo bayapfunditse mwo bivuga kwiga Jado
Hello
Oui umuratwumva
Oui
Enaiko ndavuga ku cyumviro Eve ndayikeza umwe mu badukirikirana yari karashikiriza avuga ko amanama mpuza makungu yama yabaye kuyindagurika y'ibihe akibaza ngo boba bashika kuki ngo ni mikino baba barimwo kubwiwe ngo boshira amasezerano ariho aya masezerano ariho arashirwa mu bikogwa ngo mwishura gute kuri cyumviro ciwe
murakoze cyane ari amasezerano bunya hari accord de Paris yabereye mu gihugu cy'u Faransa hamwe n'amasezerano yabereye mu gihugu cha Suisse mugabo nababwira yuko natwebwe twikirana ibintu n'ibindi cyakuzaduceke ndagukaje ibihe nababwira yuko amasezerano agashuka mu giro cyane nkuko byategerezwa ahubwo nkuko kwiga n'umwe navuga na hatu twebwe Emmanuel yavuze neza ngo ni batubwira ngo gwaruka ngo ni gwaruka ngo ni Burundi bwejo mugabo yavuze neza ko ari twebwe Burundi guno munsi bisigura yuko iyo dutewiteka tukugenda mu manama byinshi turabyumva mugabo hariho nk'ibindi byo gukogwa bashobora kuba bavuga ati tuzokora ibi ugasanga ababyemera ko bazobikora ugasanga bafite ibindi byiyumviro mu mitwe yabo mugabo twebwe nk'ungwaruka nitwe bidakoze nitwe bisindikaza kuko turabibamwo tukabikuriramwo tukabibarukiramwo nk'abana bacu barabibarukiramwo batonya bacu babikuriramwo ama nabuzukuru tuzokwibaruka nabuzukuru y'iwacu gasanga bakwikuriramo nabi mugabo iyo dufashe decision twebwe tukavuga tuti imana yaduhaye ibinguvu ikaduha ubwenge aho hantu hose tuba turiko turatembera abantu hose ko turiko turigira ahantu hose tuba turiko turaba abantu hose tubona ko hari ikintu kitagenda neza kuko ibidukikije nubabwira yuko ari kijya kintu cyose kigukikuje wewe kijya kintu cyose ubona hamba muri burya byose tubona bijya byose tubana nabyo harimo ibintu byinshi bitabiba bigenda neza takaruro gato nubaha
yego mvunagure
umuntu yigeze kuba atsubete agiye ku kazi ajya nga yinjiye mu modoka abona ariko aratwara imodoka mu ibarabara abona ibuye rindi barabara ibuye ntibyategereza kuba ari mu ibarabara naho guca abantu ikinga imodoka ni moto n'ibindi bwa mutima uramubwira ati rijya buye rikure mu ibarabara ubundi mutima nawe ati izi ntibindaba mugabo umwana wiwe yari karagenda n'amaguru agiye nawe ku ishure yagiye inyuma yiwe haje harenganye imodoka iraca kuri rya buye iramukubita mu mutwe umwana arakomereka cyane baterefona bapfa wiwe ati hari umwana wawe yagize ibuye ryamukubise yari kararengana ajya kubarabara kandi yababaye ubunye ari kwa muganga
bice ku mayange
wamugabo ikintu yaciye agaruka kuyumvira ati eh kumbe ni jyabuye nareka gutora mu ibarabara yahitanye wa mwana wanje ati iyo menya rero naje nagomba kubwire ubugwaruka cyane ko rwashumviriza n'ibyo twitudze ngo iyo tumenya ahubwo ni mude dukuramo uko mu mudi aho tuba aho duherereye aho dutemberera hose kijya kintu tubona kitagenda neza tugwe dufati ya mbere twafati ya mbere tukabona hari cyo dukoze kitatunaniye no tukugenda tuvuga tuti baba ndi baturongoye ni mudushigikire abazwi bacu ni mudushigikire mwe mufise uburyo mugabo natwe kugwaruka tuba twahagurutse tukerekana icyo dushoboye
murakoze
ndashima cyane ubugwaruka rwabitahuye n'ugutera kamu ugwaruka rutarabitahura kugira duhaguruke twese tugendere ku mugozi umwe dusenyere ku mugozi umwe hama igihugu cyacu tugiteze imbere guteze imbere isi yacu kuko niyi wacu twebwe ugwaruka tuzoyibamwo abazindi barasaza ico tuzoyibamwo n'abana bacu n'abuduguru bacu hama tuko turakora bazoba mu mitsi nziza mu gatwego turakora tuzosanga tuko tubaraga umuntu
udahera murakoze cyane. Hari umwe yaduhaye ubutumwa mu badukurikirana yitwa Salvatore Ndine avuga ko Afrika ngo yokora iki ni bimwe kibazo nari nabajije n'umwe mu bandi bahamagaye yabajije ngo ko ikirere cyononywe nabo bazungu ngo nta nakimwe ngo nta mahinguriro rutura Afrika ifise ngo gikogwa ahanini ngo kiri ku bazungu ku bihugu bya rutura ngo bugabanya ama societe ngo nabo bafite ama societe akomakomeye na Afrika ngo iracari inyuma kujanye n'amahinguriro ngo ibi ni byiza ngo bivuye mu bihugu rutura ngo bitunze bya Buraya, Amerika, Ushinwa, Korea, avuga Emirati Arabi ni ngo nivyo bifise uruhara runini mu kukonona ibidukikije nivyo mwarimwe nabivuze nashaka ngaruke kuri Emmanuel iyo yabikoze wari kuravuga kubijanye n'uwo mugambi wawe wanyu Greening Burundi mwabuze ibintu muri ko muragerageza gukora ku ntererano ku ruhara rwanyu wabiducira ku mayanga
murakoze cyane nkuko mwavuze ntabwo ndangwe ndongoye umugambi ahubwo nishyira hamwe yemewe n'amategeko mu gihugu cy'u Burundi ni Greening Burundi ariko rifite imigambi yo gukingira ibidukikije mu byo turi ko turakora urabona yuko benshi babikora ku kutamenya ntibazi ibidukikije icyari cyo ntibazi icyo botegereza gukora kugira babikingire kugira kubera ibidukikije twebwe nyine ni twe turi ko turabyonona bamwe babikora ku kutamenya abandi babigira ibigira hano ariko harakenewe yuko twohindura ingendo tugahabwa ubumenyi bujyanye n'ukuntu ibyo bidukikije twabikingira rero muri Greening Burundi ishyirahamwe nsanzwe ndongoye harimo ibikorwa bijyanye no guhindura inyifato abanyagihugu kugira bamenye icyo bategereza gukora kugira bakingire ibidukikije biciye mu migambi y'inyigisho ndetse n'ibiyago ariyo twise Green Phase ni iminsi yose ku munsi wa kane aho abenegihugu abantu batandukanye bajya hamwe tukayaga ibiyago byerekeye gukingira ibidukikije hari ikindi bavuga bati umwana umutego yakiri muto akura azi icyo ategereza gukora rero muri icyo gihe twaratanguje imigwi y'abanyeshuri ku mashuri atandukanye y'abakiri bato kugira baronswe inyigisho zijyanye no gukingira ibidukikije bazokure bazi icyo bategerezwa gukora kugira babungabunga ibidukikije ibyo tubikora hambavu y'ibikorwa dusanzwe dukora byo gutera ibiti kugira tubungabunge y'amashyamba ndetse tugwize y'amashyamba yahonye mu kongereza icyo bita kugasire forestiere rero mu mugambi dufise ibiti byababa imiliyoni 40 twifuza gutera kuva kugera mu 2040 imiliyoni 2 ziramaze guterwa ariko turabandanya kugira kongereza ugerageze kuraba mu gihugu cyacu ukaraba imisozi birateye isoni uravye no mu myaka yahera nico gituma dutekereza kugirisha doko imisozi irambuye uravye imisozi haramye igisagara cya Bujumbura nta biti bihari ibiti byarahonye ibiti byahonejwe na twebwe nyene twebwe abanyagihugu twebwe abarundi nico dutekerezwa kugira ico dukoze kugira tubibungabunge tubungabunge igihugu cyacu tubungabunge ibidukikije kugira twizibirire ko iryo hindagurika ry'ibihe ntibandanye ritugira ingaruka rero nasaba uwo ari we wese kugira icyakoze guhindura ingendo gufata iya mbere kugira kwinjira igikikije
murakoze nawe Jado ku bijyanye ni koraniro ry'imirije rizoba muri uyu mwaka rizobera mu gihugu cya Misiri kwihindagurika ry'ibihe ku ruhara rwanyu abakiri bato mwiteze iki kuri iryo koraniro ry'umwaka rizobera mu Misiri muri ko muryitegurira gute n'ibihe muzoshikiriza ni ikihe mubona kizokorwa kugira ngo mubone ko iryo koraniro ryiza akarusho ku makoraniro yabaye imbere yawe
murakoze cyane mubaje ikibazo gikomeye cyane twebwe nk'uko twifuza kuko murabizi yuko hagirwarukanitwe tubona ibintu byinshi kurusha ababyeyi bacu kuko tutembera henshi tuguma tubona ibitandukanye twebwe turifuza yuko huba guhana abadashyira mu ngiro ibyo baba bafunditse hakaba ibihano kandi ibihano bikomakomeye kuko iyo umuntu azi ko azohanwa aragerageza kugira ashobore kuba yo hishingiye totalmente yo reka gukora ibyo yategeza gukora navuga yuko yo kora ibyo yategeza gukora kugira n'abantu navuga yuko ingingo zo bazafashwa kukurikizwa n'ibihano kandi ibihano bikomakomeye kuko iyo habaye ibihano bakavuga ati igihugu kitazokora ibinya igihugu kitazokurikiza ibinya twafunditse tuzogihana gutya na gutya na gutya hama iyo haba ibyo bihano twebwe ni kuri tuzoba turi ko turaba mu minsi nziza muga mu gihe atabihano byo bihari tuzoguma duhura dufundika ingingo mugabo izo ngingo tuva tuje kuzifundika tukarindira ko zijya mu ngiro tugahembura hopfuma haba ibyo bintu by'ibihano hamba nk'ugwaruka tube ijisho ry'ibihugu byacu kubera ijisho ry'ibihugu byacu kuko uno munsi ugwaruka nabivuze cyane kandi abisubiremo nicyo dufite imyaka myinshi yo kubaho kuri ino si bwe rero tuzoba turi ko turigira ati ndabibazwa mu ihinduka ry'ibihe no mu guteza imbere ibintu byacu bibarutse cyangwa isi yacu mu gihe tuzaba turiko turaterera biboneka tuba turiko turisamburiraho nk'imene mugabo mu gihe twahagurutse tugahaguruka tukavuga tuti reka dusenyere ku mugozi umwe tugerageze kurondera icyo twokora kandi dukore twese twumva cyo kimwe icyo tuvuga gukora ntabwo ndababwire yuko uno munsi twebwe ugwaruka turiko turaba mu gihugu ciza igihugu c'amata n'ubuki uko bama babivuga kubera ukwitanga kw'abasokuru bacu hama ikibazo tugiye kwibaza tugiye kugwaruka none mbwiye basukuru bacu bugaruka ku inoti bakaraga uko nibi tuko turanigija basi basukuru badusigira nziza Emmanuel yabivuze
umwanya ugiye kurangira
batumbura
ego Jado
munagiye kurima adaje mu ifumbire adashobora kwimbura neza none twebwe no munsi ko turiko turagira
Jado umwanya uraheze
bugaruka buno munsi w'abasukuru bacu bugaruka kuvuga ngo imeze
murakoze murakoze Jado umwanya uraheze Jado ego murakoze cyane mwanyura turangiranye murakoze turashimiye abatumire Jado Nkurunziza aharanira ibidukikije yari yitavye ikoraniro mpuzamakungu kwihindagurika ry'ibihe mu gisagara cya Glasgow muri Ecosse mu mwaka urangiye w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na rimwe twari twatumiye kandi Emmanuel niyo yabikoze ayoboye ishyirahamwe Greening Burundi rijejeje gukingira ibidukikije mu Burundi turashimiye abatumire bacu dushimire kandi n'abakurikiranye iki kiganiro abahamagaye bakabaza ibibazo bagashikiriza n'ivyumviro vyabo murakoze rero tubatumye kubandanya mukurikirana ibiganiro byacu kuri radio yanyu Ijwi rya Amerika mugire ibihe byiza
mugukere igihugu cy'u Burundi yabaye igisubizo cyacu mu gutanga ijambo mu banyagihugu.